Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kane tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikintu twahuye ni uko bakina iwabo amakandi bagakina bafise ubwoba kandi bavuga bati ntitwatsinda, ni byiza dutsinzwe turamaramara. Icyo ni ikintu gikomeye cyane.
Uwo ni Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, avuga ku mukino wahuje Brazil n'Ubudage. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turabibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse na mwenshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije giye kubashikiriza amakuru. Igihugu cya Sudani yo mu manuko caraye gihimbaje imyaka itatu irangiye kironse intahe yo kwikukira. Igihugu cya Somalia carakuye umutegetsi yajejwe umutekano hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza. Mu ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru, ekipe ya Argentine yarayitsinze ekipe y'igihugu cya Hollande. Idonido y'aya makuru. Igihugu cya Sudani yo mu manuko ejo ku munsi wa gatatu carahimbaje imyaka itatu kimaze kironse intahe yo kwikukira. Muri iki gihe ariko haraterwa akamo gasaba impande zose kubahiriza amasezerano y'agahengwe hamwe no gusubira mu biganiro by'amahoro. Mu birori vyabereye ku murwa mukuru Juba, perezida Salva Kiir yarateye akamo abagwanya ubutegetsi kabasaba gushira ibigwanisho hasi hamwe no gutahuka mu ruhongore. Yarateye akamo kandi gasaba umunyapolitiki wagwanira ubutegetsi yahoze ari icegera ciwe Riek Machar kamusaba gutora inyishu ibibazo biri hagati yabo biciye mu biganiro. Yamara perezida yavuze ko atazosaba abasirikare b'igihugu cy'u Buganda kuva mu gihugu ngo gushika igihe azobona ko abanyagihugu hamwe n'inzego z'igihugu bitekaniwe. Mashara yamye kuva kera asaba ko abasirikare b'igihugu cy'u Buganda bashyigikiye leta ya perezida Kiir bava mu gihugu cya Sudani mu manuko. Ibiro by'Abafaransa bijeje gutangaza amakuru byatangaje inkuru bivuga ko yatanzwe na Mashara, ivuga ko yiteguriye kugira ibiganiro. Yamara akaba yavuze ku intwaro ya Kiir atakindi kintu yazaniye igihugu atari ugutwaza igitugu akajagari hamwe n'imyane zifatiye ku moko. Leta ya Somalia yaraye ikuye umukuru w'igipolisi hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza nyuma yaho abagwanyi b'umuhari Al-Shabab bakoreye igitero ku ngoro kwa perezida. Umushikiranganji wa mbere Abdiweli Sheikh Ahmed yarakuye umukuru w'igipolisi Abdihakim Said hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza Bashir Mohamed Jama ejo ku munsi wa gatatu, umunsi umwe inyuma yaho abagwanyi b'umuhari Al-Shabab batereye bombe imbere y'ingoro kwa perezida kanagerageza kwinjira mu ngoro kwa perezida bagenda bararasa. Perezida w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud ntiyari mu ngoro iwe igihe icyo gitero cyaba. Umushikiranganji w'igihugu cya Somalia ajejwe gutangaza amakuru avuga ko abantu bakoze icyo gitero bari bane, batatu muri bo barishwe n'abajejwe gucungira umutekano mu gihe umudereva wabo yakomeretse akaba muri iki gihe ari mu minwe ya leta. Umuvugizi wa polisi Kasim Ahmed Robel yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko abasirikare batatu bakomeretse. Mu kiganiro atanze kuri televiziyo, perezida Mohamud yarahakanye amakuru avuga ko yahunze icyo gitero. Yavuze ko gushika n'ubu akiri mu ngoro iwe izwi ku izina Villa Somalia, yongera avuga ko ingoro yiwe itekanye. Yavuze ko abagwanyi bo muri Al-Shabab atanga uvu bafise zotuma abategetsi ba leta bahunga. Yavuze ko atamutegetsi n'umwe atinya umurwi Al-Shabab. Umushikiranganji wa mbere yaciye agena Mohamed Sheikh Ismail mu kibanza cy'umukuru mushasha w'igipolisi hamwe na Mohamed Abdullahi Hassan mu kibanza cy'umukuru mushasha w'ibiro ijejwe iperereza. Yaragenye kandi Kahif Ahmed Erega mu kibanza cy'umushikiranganji ajejwe umutekano, ikibanza cyari kimaze amezi atari make kitagira umutegetsi. Icyo gitero ku ngoro ya perezida kibaye ikigira kabiri muri mwaka. perezida ntaco yabaye igihe uyo murugo yakora itero ca mbere mu kwezi kwa kabiri yamara abantu 17 barahasize ubuzima. Muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ekipe y'igihugu cya Argentina yaraye itahukanye ikibanza cyo kuzukina urukino rwa nyuma finale mu nkino mpuzamakungu zihiganwa y'igikombe cy'isi yose inyuma yaho itsindiye ekipe y'igihugu cya Hollande ibitsindo 4-2 muri penalty ubaye ubwa mbere mu myaka 30 y'igihugu cya Argentina gishika muri ico kibanza. Abakinyi bo muri ekipe ya Argentina baratsinze ibitsindo byose 4 bateye mu igori yari cunzwe n'umunya Hollande Jasper Sile Sen. Maxi Rodriguez niwe atsinze igitsindo cya nyuma cyahaye insinzi ekipe yiwe. Umuzamu wa ekipe ya Argentina Sergio Romero yafashe penalti zibiri zatewe na Ron Vlaar hamwe na Wesley Schneider ba ekipe ya Hollande. Muri iki rero biragaragara ko ekipe y'igihugu cya Argentina izohura na ekipe y'igihugu cy'u Budage mu rukino rwa finale ruzobera kuri Stade Maracana mu gisagara cya Rio de Janeiro ku munsi wa Mungu. Igihugu cya Argentina kiriko kirondera gutwara igikombe kigira gatatu cyaratahukanye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 78 hamwe no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na 86. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yarahira arengwa ko azosubira kwigarurira intara zo mu buseruko bw'igihugu yamara avuga ko abasirikare ba leta bazo kwihangana. Umushyirantare Poroshenko yashikirije ayo majambo gihe yariko aragendera igisagara cya Slovansk cyahora ari gisagara ka cicaro c'abagwanya ubutegetsi. Perezida yavuze ko atangwano izobera mu ibarabara mu gisagara cya Donetsk.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Frederic Nkundikije. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda aho ku munsi w'ejo mu masaha 8 n'igice zo kumanywa inkongi y'umuriro yibasiye Karitsiye Mateusi ikorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yihutiye kuhagera aratubwira uko ibintu byari byifashe.
Izi ni modoka za gisirikare n'iza polisi zari mu gikorwa cyo kuzimya umuriro wafashe amaduka yahazwe ku izina rya Karitsiye Mateusi. Imiryango itanu yose irashyira kongoka. Hari mu masaha ya saa cyenda ubwo inkongi y'umuriro yafataga ububiko burimo ibicuruzwa binyuranye, abahakorera ngo bagiye kubona babona umuriro ubasanze mu maduka. Bamwe bari bahari turuko babidutangarije.
Nzamufite gutabara n'umwana, ndavuga nti harahererekanye kumutabara. Zaniruka dutorera ubuntu tujugunyamo hano. Imihira yaha rero senyezi sinakubeshya ngo hahiye gutafashwe n'iki sinakubeshya. Tuje dutabara gusa umuryango wacu urimo gukoreramo aha ngaha.
Abantu batikije ibintu byinshi
cyane. Nubwo nta kintu ntacyo bavanyemo, kuko ari mwa 2-3 nta kintu bavanyemo.
Ubwo twahageraga twasanze abapolisi benshi cyane bari mu bikorwa byo kuzimya umuriro, abandi bakumira abaturage benshi bo mu mujyi wa Kigali bari bahuruye baje kureba umwotsi wacucumukaga ari mwinshi. Nubwo abaturage bari benshi ndetse n'abayobozi baba bo ku rwego rwa polisi ndetse n'abo mu mujyi wa Kigali, nta n'umwe wigeze amenya inkomoko y'uyu muriro.
Twese twari turi hano inyuma, urabona ni amadepo aho imbere n'amazu bacururizamo. Noneho gushya bishobore kuba byaturutse mu madepo kuko nta muntu wigeze umenya uko bigenze. Twabonye umwotsi n'iduka byatangiriyemo, nyiraryo yabonye umwotsi tucumuka asohoka avuze induru, bagiye kureba babona inyuma umuriro urazamuka. Ibyo nabonye ni ugusahura abanaga hano gusa. Ibigaragara buri wese arabibona, ibintu biri gushya biratokombera byinshi cyane ku buryo hari n'abatabashije gusohokana amatelefone cyangwa amamashini, ari byo byari byoroshye kubisohora. N'amafaranga bacuruje hari aba barimo kuvuga ko yahiriyemo ni byinshi cyane.
Kugeza ubu nta muntu ugeze avuga inkomoko y'uyu muriro. Cyakora abaturage batuye umujyi wa Kigali baraho aho iki gikorwa cyabereye, benshi basangaga bavuga ko n'ubundi aya mazu yarashaje, ko insinga z'umuriro nazo zishaje, bamwe bagakeka ko ariyo ntandaro y'inkongi y'umuriro. mu masaha agera kuri 2 nahamaze ntibyari byoroshye kubona abahakorera kuko benshi bari baguye mu kantu kugeza ubu nta mubare w'ibyatikiriye muri inkongi y'umuriro batangajwe kuko usibye iduka rinini ryari rifite imiryango 5 ryahiye n'ibirimo banyirabyo bakemeza ko ntacyo bakuyemo ariko gaciro k'ibyo bacuruzaga ntikaramenyekana cyane ko muri ako gace ka Karitsiye Mateusi abantu nka 5 bacururiza mu muryango umwe kugeza ku masaha ya nimugoroba umwotsi uracyacucumba nubwo bigaragara ko muri rusa nk'wazimye bamwe mu bacuruzi bavuga ko bari bafite ubwishingizi abandi nabo ntabwo bagiraga cyakora nta muyobozi numwe wagize icyo atangaza aho twabashije kwigera bavugaga ko bagomba kubanza kuzimya umuriro mbere yo kugira icyo batangaza Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
Urakoze Asumta Kaboyi nshuti mwese muduteza amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com hari cyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu ubu naho dukubitire mu gihugu cya Brazil nubwo ikipe ya Brazil itashoboye gutsindira gukina umukino wa nyuma gutsindwa kwayo gukomeje kuvugwaho byinshi abadage bahaye Brazil isomo mu mukino w'umupira w'amaguru buyitsinda ibitego 7 byose kuri kimwe si kenshi kandi tugira amahirwe yo kumva icyo abanye politike bakunda siporo baba batekereza kuri bene iyo mikino uyu munsi ayo mahirwe yadusekeye maze Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yemera kutuvugisha kuri telefoni ari Bujumbura ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi
mbanje kubasuhuza cyane nyako wa Perezida muraho cyane
yego muraho cyane baramukije cyane
turaho natwe cyane kandi mbanje kubashimira kwa mwitabiriye iki kiganiro cy'umwihariko kubijyanye na siporo mu ndiyari nyako wa Perezida mwaraye mukurikiranye uriya mukino wahuje ubudage n'ikipe ya Brazil mwe mwabonye muti
gukino cyambere twovuga nuko abantu basanze bazo kunujya mu guyi wa Brazil usanze ukina baradukora mu guyi usanze ukomeye cyane ariko twovuga yuko hari ibintu bisa n'ibyabananije mu runo rukino ikino mazimi si bakora mu no mupira w'isi yose ikintu twabuye nuko bakinye wabo ama kandi bagakina bafise ubwoba kandi bavuga ati twatsinda ni byiza dutsinze ube turamaramara icyo ni kintu gikomeye cyane cyatuma bakina umutima utari mu nda ubwira kabiri nabwo nuko ari ikipe wari umugwi kuvuga itangura wakinye bitanga gose ingome zose bakinye mwabona neza ko bakina bitanga gose kubyo naho batsinda rimwe na rimwe batsinda ari uko bigoranye basanga ku munota wa nyuma no bashobora kuronga intsinzi biciye ku mapenalti ibyo nabyo rero bakaronka amapenalti bakinye cyane barushe cyane bise ari kine naco twovuga yuko bararushe mu bijanye n'inyifato kuko urya umubi ujizwa n'abakinyi mu gihe usanga hari umukinyi twovuga yuko yoba ari kirumara muri uwo mugwi akaba yaragize ingorane nkuko twabonye twese akavunika mu buryo budasanzwe kandi avunywe mu gihe kidasanzwe cyerekeza kuri uwo mukino bazi bari gukina ibyo navyo byashe bigira ingaruka mbi cyane kuko kuvunika kwe n'uko yavunywe byatumye abakinyi bo muri bya mugu wa Brazil batangura gutinya ukunda umupira w'amaguru kuko ugiye kuraba ukuntu yavunitse ujya mukinyi mugenzi wabo biragaragara neza yuko no mu gihe ujya mu gwiyujejwe umupira ku isi FIFA atangiye ngo bafashe ibishobora kuzana ingaruka mbi ku bantu bakunda umupira cyangwa bakina kuko harashobora kuba no ubwicanyi ugasanga ibintu biragoye ibi nabyo byarababaje cyane ku buryo naho umuntu adashoboka abibona mu bakinyi basanzwe bakina nabo byatumye bakora kubyo bakora ku mutima bakina bagize bafite ubwoba baravye byashikiye mugenzi wabo hamwe cyane nabo cyutuma bashobora gutsindwa nuko abakinyi babo babiri bakomeye n'ujya yavunitse abatakinye byatumye kandi bajye bakina nabo bakinye abadage byatumye agira imboga nyinshi cyane baje gukina umupira bazi neza yuko abakinyi bagendera ko bose cyane cyane bakomeye batari ko barakina
nyakubahwa president nzi ko mufite umupira w'amaguru ku mutima murawukina kandi muwukangurira abantu ku buryo bunyuranye gutsindwa nkakuriye ku ikipe ya Brazil. Iyo umuntu ari mu kibuga imbere y'abanyagihugu, imbere y'amahanga, iyo gukizeye cyane ko muza gutsinda ariko bagatsindwa, mu mutwe w'umukinnyi buri umuntu abatekereza ate?
Ubisanzwe nuko mwomenya nk'ikipe njyijya itamenyere gutsindwa, babonye ngiritsindo bibiri bitatu bikurikirana kujyanye mu batekarenze 15, urumva neza yuko haruhande y'ukuntu barasanzwe bahagaze mu mutwe rivaye no kuza abatinisi baruhande ukuntu amazinisi babaye kugenzi wabo, urumva niko byace biza uko gusongera mu bijyanye n'inyifata mu kibuga. Ibyo rero byatumye rero baca bakigira bose ku buryo rero tubwa yuko uko byace bikurikirana bya bitsindo byabaye kuza kumenyura uko rasanzwe bifashe mu
Nyakubahwa Perezida, Brazil yari intangarugero tuvuge ku Banyafrika benshi, abantu bakuze ndetse n'abana bavuga Brazil ni Brazil ya Pele n'ibindi bihanganye nka ba Socrates, Baziko, Bagarinca. Murebye isura tuvuge gutsindwa kwa Brazil bisigiye abafana bayo, twavuga mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi, cyane cyane nk'abana urwaruka rwakurikiranye uriya mupira.
Iyo byerekana neza yuko mu bijyanye n'inkino iminsi yose yuko atamuntu yokama yizeye yuko umugwi ukomeye, uno musi washobora gukomera ejo ugakomera ndetse no kumeze nk'umunkino nka zitatu zine, kubona kwerekana ko ukomeye cyane mugabo umukino umwe ukakunanira. Ibyo biragaragara neza yuko umuntu yokumva neza yuko ujya n'ibintu bijyanye n'umupira w'amaguru bivana n'ukuntu abantu baraye n'ukuntu babyutse n'ukuntu biriwe, ari byo bita mu kirundi kubyuka neza. Wabyutse neza urashobora gukora ibitangaza, ni nk'uko wabyutse nabi ikintu cyose gushikiye mu kibuga bidakunda. Ibyo rero mu bantu dusanze tuzi iby'inkino kandi twabyize, arashobora gushika igihe usanga abantu bari basanzwe ukamenya n'ikintu cyagubiriye udashobora kumenya icyo ari cyo cyitwa kubyuka nabi, ariko n'abandi usanga uwo munsi bagize amahirwe bakabyuka n'Imana iri kumwe nabo, ugasanga gusumba abandi, ugasanga bafite amahirwe menshi cyane kurondwa ibitsindo byinshi.
Ye, ndabashimiye nyakubahwa Perezida, ariko akabazo kanyuma ngira ngo nsorezeho n'akamatsiko, mwe ubwanyu ikipe mufana mwumva yatsinda ni iyihe musigaye?
Mu bisanzwe tujye kuraba iby'umupira w'amaguru biragoye, mugabo kandi twe tuvuga tuti nk'abantu bakunda umupira kandi bawigishije abandi, tuvuga neza yuko nk'ibi tugezemo nta muntu yashobora kubona akunze umugwi munaka, kuko ushobora gukunda umugwi munaka gusumba uwundi ugasanga uramaramaye. Tuvuga neza yuko twe tuvuga tuti bose turifuza ko bareka umupira mwiza, mugabo tukavuga yuko uwugize amahirwe kandi akayabyitegure gusumba abandi ari yo twari igikombe.
Ndabashimiye cyane nyakubahwa Perezida Pierre Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndabashimiye cyane rwose.
Yego cyane.
Urakoze nawe Etienne kubw'icyo kiganiro. Shuti, mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, ababuranira Petro Claver Mbonimpa ntibashimishijwe n'icyemezo cy'urukiko rukuru mu mujyi wa Bujumbura kibuza Mbonimpa kuburana ari hanze. Ni nkuru ya Tabita Mukamusoni i Bujumbura.
Kuri uyu wa kabiri, Senare Nkuru ya Meri ya Bujumbura yamenyesheje ko yafashe ingingo yo kugumiza Petero Claver Mbonimpa mu ibohero rya Mpimba, naho we n'abamuburanira bari basavye mu nayo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ko Mbonimpa amagara mukitse yoburana ataha kandi amategeko arabimurekurira. Uyu munsi abamuburanira mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru bamenyesheje ko batangajwe n'ingene abacamanza bo muri Senare Nkuru ya Meri ya Bujumbura birengagije amategeko kandi bayazi. Umushingwa manza Antoine Nzobandora, umwe mu bamuburanira, avuga ko ibikorwa mu Burundi biteye ubwoba bigashobora gutuma ubutungane butemba.
Twebwe twashikije yuko umushinga ntaye Pierre Claver Mbonimpa yo kwidegembya. Twari twisunze amategeko ubwa mbere. Ingingo nk'uko twayivuze ingingo ya 32 y'amategeko agenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa. Ivuga yuko umuntu wese apfunzwe ashobora gusaba ko sentare yihweza ko ashobora gutizurirwa. Hanyuma kwisunga icyo bita circulaire, urwandiko rw'umushikiranganji w'ubutungane, asaba ati nimubwire aba bantu bose mutwara abacamanza bashikiriza amanza kugira ngo umuntu wese arenze imyaka 60, umuntu wese afite indwara idakira atabantu borekurwa. None mu bahari yasigaye iki kugira ngo amategeko akurikizwe?
Naho biruko ababuranira Petero Claver Mbonimpa bavuga ko bategerezwa kunguruza ugo rubanza.
None twe tutavuze amategeko twovuga iki? Twosigara tuvuga iki? Twosigara niki? Niho bitusigira, niho twebwe tuwe imbere n'inyuma, niho twe duhereza, tuzohava dusanga twaherewe tugahava no guhora duhora. kuko muri iki gihugu ikintu gihambaye cyane gikomeye rwose gikomeye n'amategeko je mpora ndabyibaza yuko utungane bwo burundi bushobora gutemba mpora je ndafite ubwoko bushobora gutemba none uvuze ibintu nk'ibyo n'umuntu wari wese abyumva atamwe tobyo ukeneye kwigadirwa kugira ngo umve ibintu mwe n'ibyo abashamaze batavyumva n'ubwo tungane ndashobora mpora mvuga nti justice risque de s'effondrer itabira itaravye neza
Antoine Nzobandora ariko avuga ko ivyo bazobikora batizeye kizovamwo kuko ubutungane bw'u Burundi bugikoreshwa.
Nukuri atagikozwe ubutungane bw'u Burundi burashobora kuba ejo bitanatevye mbere burashobora gusanga isi urwego rwa leta nk'izindi ari en service public nk'izindi. Kuko tiko turabiraba ntitubona ko abacamanza bafise umutima wo guca imanza n'umutima munda bibavuye nayo nico bitaye ntime conviction bibavuye muri bo. Urabona kumenga nabo nyene barafise bahanze bahanzwe rero naho batabitubarira duce tugorwa gusumbabo
subibutse ko Petero Claver Mbonima n'abamuburanira bari basavye ko warongoye ishiramwe ya Prodehash yoburana yidegemvya kuko amagara amukitse kuri wa gatanu umuntu yicese Mbonima yamenyesheje ko ingwara idakira asanganyo y'igisukari imurembeje ibyo bikunyugwa nuko mwibohero rya mpimba ahari ataronka ivyo afungura bijanye n'amagara yiwe Umushikiriza manza ariko yavuze ko atoreka Mbonima ngo aburane yidegemvya kuko yo havaca akorokera ku maradio akavuga nk'ivyo yari yavuze ubwa mbere ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze Tabita Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Eugenia Mukankusi
Njute mwese mukundi ikiganiro cy'ubuzima ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku ndwara y'igituntu. Umubare w'abana barwaye iyi ndwara ni munini kuruta uko ishami rya UN ryita ku buzima ribitekereza. Ibi bigaragazwa n'ubushakashatsi bushya buherutse gushyirwa hagaragara. Ubwo bushakashatsi ni ubwa mbere bukozwe bugereranya ubwandu bushya bw'indwara y'igituntu mu bana bari hafi miliyoni 8 mu mwaka w'2010. No mutwaro uremereye cyakorana n'amahirwe hatagira uko angana yo gukumira iyo ndwara mu bihe biri imbere abanditsi yo raporo y'ubushakashatsi bavuga ko kubera ko ubuvuzi budahenze bishobora guhagarika ubwandu bw'indwara ntihindukemo igituntu imibare ku banduriye iyo ndwara ntabwo ikunze kuboneka ariko ishami rya UN ryita ku buzima OMS rigereranya ko abana 500,000 ku isi hose barwaye indwara y'igituntu mu mwaka w'2011 OMS yabaze iyo mibare ishingiye ku bantu batangarijwe abategetsi bashinzwe ubuzima ko barwaye iyo ndwara y'igituntu uretse ko abenshi batavuzwe. Ikindi kandi indwara y'igituntu mu bana iraruhije kumenya neza ko ariyo. Niyo mpamvu muganga w'abana James Seddon wa Imperial College London na bagenzi be bafashe icyemezo cyo kunyura indi nzira agira ati
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB
hari ubushakashatsi butandukanye bwakozwe buvuga ko abenshi mu bana bafatwa n'igituntu bakiri bato bacyanduzwa n'umuntu wo mu miryango yabo rihereye ku mibanire mu miryango itsinda rya Seddon ryakoresheje uburyo bw'imibare mu kumenya ari abana bangahe bashobora kuba barabanye n'umuntu urwaye igituntu ari bangahe muri abo bana banduye igituntu kandi ari bangahe bagezaho barwara iyo ndwara abashakashatsi bibanze ku itsinda ry'ibihugu birimo 80% y'indwara y'igituntu ku isi basanze ku kigeranyo cy'abantu 600,650 banduye bwa mbere muri ibyo bihugu mu mwaka w'2010 barenga abishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigereranya ku isi hose Ibyavuye mu bushakashatsi byanditswe mu kanyamakuru k'ubuvuzi The Lancet nubwo bitangaje Seddon yavuze ko hari miliyoni 15 z'abana babana n'umuntu urwaye igituntu kandi ko miliyoni 7 n'ibice bitandatu banduye mu bihe bya vuba agira ati
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs, look, you've got a lot of children in your country.
Ndifuza ko iyi mibare yashimangira ingingo ibwira programu z'igihugu iti rwose dore mufite abana benshi mu gihugu cyanyu bafite ubwandu bw'igituntu kandi nimutabasha kubamenya ngo mubahe imiti yo kubarinda bizaba ibibazo kandi ntaho ibibazo bizajya mu bihe biri imbere. Muganga w'indwara zandura Jennifer Furin wo muri kaminuza ya Case Western Reserve University utari mu bakoze ubwo bushakashatsi avuga ko igituntu mu bana kititaweho bihagije nkuko igituntu mu bantu bakuru kitaweho ku ruhande rumwe kubera ko impuguke zitari zizi uburemere bw'icyo kibazo. Foreign agira ati:
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children we need to be screening and targeting for preventive measures.
Ibi byanditswe ni inyongera ikomeye ku byari bihari. Kubera ko bitubwira umubare w'abana dukwiye gusuzuma n'abagomba guhabwa imiti yo kubarinda buri mwaka bityo ntibazarware. Foreign yavuze ko kurinda abo bana kurwara nabyo bizafasha guhagarika ikwirakwira ry'iyo ndwara y'igituntu. Kandi ko bitazafasha abana gusa ko ahubwo bizafasha n'abantu bakuru. Njutiro twari kumwe aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye kandi mbifurije ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenia Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Frederic Nkundikije atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze edi mu makuru twabwiye twabiko igihugu cya Sudani umumanuko ejo ku munsi wa gatatu cyahimbaje imyaka itatu kimaze kironse intaya yo kwikukira muri iki gihe ariko harategwa akamo gasaba impande zose kubahiriza amasezerano y'agahingwe hamwe no gusubira mu biganiro by'amahoro. Twavuze kandi ko leta ya Somalia yarayikuye umukuru w'igipolisi hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza nyuma yaho abagwanya umuhari Al-Shabab bakoreye itero ku ngoro kwa perezida. Umushikiranganji wa mbere Abdi Weli Sheikh Ahmed yarakuye umukuru w'igipolisi Abdi Hakim Said hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza Bashir Mohamed Jama ejo ku munsi wa gatatu. Umunsi umwe nyuma yaho abagwanya umuhari Al-Shabab batereye bombe imbere y'ingoro kwa perezida kanagerageza kwinjira mu ngoro kwa perezida bagenda bararasa. Indi nkuru twabwivuga ko ikipe y'igihugu cya Argentina yaraye itahukanye ikibanza cyo kuzokina urukino rwa nyuma finale mu nkino mpuzamakungu z'ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose. Nyuma yaho itsindiye ikipe y'igihugu cya Hollande ibitsindo 4-2 muri penalti bubaye ubwa mbere mu myaka 30 igihugu cya Argentine gishika muri ico kibanza. Iyi nkuru twaronse ivuga ko perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yarahiye akarengwa kwa zosubira kwigarurira intara zo mu seruko bw'igihugu yamana avuga ko abasirikare ba leta bazokwihangana. Umushikiranganji Poroshenko yashikirije ayo majambo igihe yariko aragendera isara cya Slovansk cyahora ari icicaro cy'abagwanya ubutetsi. Perezida yavuze ko atangwano izobera mu ibarara mu gisara cya Donetsk. Yavuze ko abanyagihugu bo muri ico gisagara badashimishwa n'ibintu bikorwa n'abanyagihugu bashyigikiye igihugu cy'u Rusiya bigumuye. Yongera avuga kw'inzira yonyine yo gushikira amahoro ari ugushira ibigwanisho hasi hamwe no gutanga ikigongwe. Leta y'u Rusiya hamwe na leta ya Ukraine zivuga ko agahingwe gashoboka naho abahinga bananose bavuga ko igihugu cy'u Rusiya kiragerageza gukomeza ingwano.
Shuti twari kumwe ibigano byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro. Hagati aho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.